Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kiru n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
You cannot say one thing to the international community and a different thing to the people of Burundi. Crazy, hateful speech needs to stop.
Uyu ni Tom Malinowski, ministri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arangije urugendo yagiriraga mu Burundi. Aravuga ati, ntiwabwira amahanga ibi, noneho ngo uhindukire ubwira Abarundi ibitandukanye nabyo, imvugo mbi zikwiye guhagarara. N'umwanya w'amakuru rero yo mu Burundi. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ushinzwe uburenganzira bwa muntu, demokarasi n'umurimo, Tom Malinowski, yaraye ashoje uruzinduko yagiriraga mu Burundi. Arurangije yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, n'umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza yarahari.
Tom Malinowski yavuze ko mu bijyanye n'agateka kazi na muntu atanu umwe yodeha ko ibintu byifashe nabi cyane mu Burundi. Yatanze uturorero tw'abantu banyuruzwa bakaburwa irengero, abakubagurwa, abafungiwe mu mabohero azwi n'ayatazwi mu buryo budatomoye, hamwe n'abafungirwa ubusa bitwa abagwanyi canke abafatanya n'abashatse guhika ubutegetsi, kandi akenshi baba ari abantu bashikirije ivyiyumviro vyabo gusa canke bakazira ko bashigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yatanze akarorero ko witwa Alfredo Bemugen nzi azwi ku izina rya Kigingi, umuhanzi atwenza abantu komedie mu Gifaransa, aherutse gufungwa n'iperereza yagirizwa ko yiganye president Nkurunziza akanabishira ku buhinga bwa none. Icegera cy'umunyamabanga wa Amerika arabivye agateka kazi na muntu, demokarasi n'akazi, yagiriza Leta y'u Burundi kwivuga indimi zibiri.
You cannot say one thing to the international community and a different thing to the people of Burundi, so it does not work to say to us that they support.
Nshobora kubwira ikintu amakungu munyumuka igihushana Abarundi, rero ntibishoboka kutubwira ngo barashigikiye ibiganiro bidakumira, hanyuma amatangazo y'umugambo uri ku butegetsi bakavuga ko amakungu afatikanije na Katolika, ibinyamakuru, amashyirahamwe yigenga kugira ngo batembagaze ubutegetsi. Ntushobora kuvuga ko abantu bose bakugwanya, ibi ntibikora kandi ntibishikana ku biganiro bibyara ikintu kizima. Ibyo bavuga naho bobishikiriza mu Kirundi turuhira kubimenya. Kwiyamiriza abantu bose abatavuga rumwe na Leta Katolika, ibihugu bimwe bimwe, amashirahamwe yigenga, uvuga ko ari abansi b'Abarundi, nta biganiro by'ukuri bizodushikanako. Iryo bara ry'imvugo z'urwanko ritegerezwa guhagarara.
Crazy hateful speech needs to stop.
Malinowski yavuze ko amakungu atifuza na gato ko hosubira kuba amahano mu Burundi nk'ayabaye muri kahise, kuko bishobora kugira ingaruka mbi ku karere kose. Nayo Leta y'u Burundi ngo ntiyarikwiye gukwega amaguru mu biganiro biyihuza n'abatavuga rumwe nayo bihagarikiwe n'akarere ka Yase, kuko ingorane zose zigarukako.
Sometimes it seems to us that
rimwe na rimwe Leta yibaza kuri kiratesha umwanya amakungu, ariko by'ukuri niri kiratakaza umwanya wayo. Ehe, ubumwe bwa Buraya bwayimye amafaranga ikoresha n'aya misomo, ubutunzi busubira inyuma ku munsi ku munsi, amatagisi n'amakori nuko nyene. Mbega Leta izobandanya ikora gute? Izohemba abajejwe umutekano gute? Ibi ni ibibazo atari mikino Leta itegerezwa guhangana navyo. Namba Leta yibaza kwihagaze neza nk'uko hari ababivuga ni ukwihenda, kandi ibihano bisugereza Leta ngo yemere ibiganiro bidakumira bigiye kwiyongera. Abajijwe ku bijanye n'ibinogo vyahambwemo abantu benshi aho Leta n'abayigwanya bagirizanya kumwe ari we yabikoze, Tom Malinowski yavuze ko abahinga mva makungu ari we bazoca urubanza.
If the government believes that the mass graves
niba Leta yizera ko ibinogo vyahambwemo abantu benshi vyimbwe n'abayigwanya, ni kuki none itevya umuzo w'abahinga mva makungu bigenga? Niba Leta vy'ukuri izi ko yera, ikwiye kureka abo bahinga bakaza mu gihugu. Leta niyabivuga ukuri bazobibwira isi yose ko ataruhara yagize. Mu rugendo rwiwe, Tom Malinowski yabonanye n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu, abarongoye umugwi w'igihugu w'ibiganiro hagati y'Abarundi CNDD, abaserukira ibisata vya ONU n'umwe bwa Afrika hamwe n'abandi. Ibaye rya kabiri mu kiringo c'umwaka agendera Uburundi. Iyo ntumwa ya Amerika yasezeranye ku igihugu ciwe kizobandanya gifasha Burundi mu bisata vy'indero n'amagara y'abantu na cane cane kwa benshi mu babikoramwo bahunze igihugu. Mugabo yamenyesheje ko abategetsi b'Abarundi bakwiye gutahura ko ari bo bategerezwa gutorera umuti ibibazo vy'abanyagihugu imbere y'uko amakunga bafasha. Eroje uri kaneza Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Hagati aho inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yo yariyemeje umwanzuro wo kohereza umutwe w'abapolisi ba Loni mu Burundi, umwanzuro wateguwe n'u Bufaransa. Edi Rwema araduha ibindi bisobanuro.
Uwo mwanzuro watowe n'abagize ako kanama bose wahaye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon iminsi 15 kuba yabahaye igisubizo kuri icyo cyemezo nyuma yo kuvugana na guverinoma y'u Burundi. Ambasaderi François Delattre w'Ubufaransa yavuze ko uyu mwanzuro ari intambwe ya mbere yo gufasha kongerera ubushobozi umuryango w'abibumbye mu Burundi. Ibyo ngo bizatuma barushaho gukurikiranira hafi uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu no kumenya amakuru nyayo kubibera mu Burundi. Icyakora uwo mwanzuro ntuvuga umubare w'abapolisi ba Loni bazoherezwa mu Burundi. Muri iki cyumweru uwungirije intumwa y'Uburusiya muri Loni Peter Ilchev yavuze ko umubare w'abapolisi bazoherezwa mu Burundi ushobora kutarenga ijana, ko kandi bashobora kuzaba batitwaje intwaro. Mbere y'uko uwo mwanzuro utorwa, intumwa y'u Burundi i New York mu muryango w'abibumbye Albert Shingiro yabwiye Ijwi rya Amerika ko biteze umubare w'abapolisi uri hagati ya 20 na 30. Ubwo uwo mwanzuro wari umaze gutorwa, ambasaderi Shingiro yashimangiye ko Uburundi butazigera bwemera ingabo zitwaje imbunda mu gihugu, kandi ko icyemezo kigomba gufatwa nyuma y'ubwumvikane hagati y'Uburundi n'umuryango w'abibumbye. Umwanzuro watowe kuri uyu wa gatanu unavuga ko uzafatira ibihano abagerageza guhungabanya umutekano no kubangamira imigambi yo gushakira umuti ibibazo biri mu Burundi, baba bari mu Burundi cyangwa hanze yabwo. Biteganyijwe ko intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni Jamal Benomar asubira mu Burundi mu cyumweru gitaha kugirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye b'icyo gihugu. Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815, no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460, no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, abatatwumva mu Burundi nkuko babitubwiye kare, mushobora kubyumva rero ku mirongo migufi nkuko mumaze kubyumva. Musitanteri wa komine Kirundo ejo yakoresheje inama y'umutekano muri karitsiye ya Nyange Bushaza, aho Major Venuste Nkurikiye icagera cy'umukuru w'inkambi y'abasirikare ya Kirundo yatezwe igico mu ijoro ry'ejo bundi kwa kane, igico cyahitanye umwe mu basirikare be bamurinda. Jean Bosco Ndarurenze yakurikiye inama ya musitanteri.
Ikibazo cy'umutekano nico cyonyene cyahagurukije musitanteri wa komine Kirundo kimushikana muri karitsiye ya Nyange Bushaza mu gisagara cya Kirundo, inyuma yaho muri iyo karitsiye hiciwe ku munsi wa gatatu umusirikare yarashwe acunze icegera cy'umukuru w'ikambi ya Kirundo. Stani Misago arongoye komine ya Kirundo.
Navuze ko hari kuba hariho byinshi tuyaga mugabo no munsi tuyaje ku kijanye n'amahoro n'umutekano gusa, ingene ko kwifata ngene byogenda kugira ngo ntihagire usubira kuduca mu gyahumye badukuremo umwe canke wudi canke n'uyundi. Tuve hasi twirarire, hagize umuntu aza ngaha ku mutumba mumenye yuko hariho umuntu atarasanzwe ariho ngaha ku mutumba. Hariho igitabo kiri ngaha ku mutumba nk'uko kiri ku mitumba yose igize komine ya Kirundo cyandikwamo uyo muntu wese aje ngaha ku mutumba, nako umuntu yoza ngo amari iminsi ibiri ngaha ku mutumba. Iyo ya makomite ajejwe amahoro n'umutekano ku mutumba urikiyemo bose ariko arakora iyo ngozi y'ikiringe itamenyekanye
umukenyeza agira ati nyabuna abakoze ayo mabi ntibabaronderereye kure yaho tubaye
muri nyange bushatse nta mutekano warugigere hungabana nta muntu yarabwikirwe hani wacu murarabe neza mwikariti yuko mucungere neza mwikariti yuko nta wavuye hariya hijya ngo aze guhungabanya twe twaraye tutaryamye hejuru y'izo nkoho nukuri mwitonde murabe neza muduha amahoro kabisa twe turabakene tujya turushe twebwe tujya turushe tujya duciyingero n'ikiriyingero zijya zavuze n'ubugari ntarabusonga ngo ndabuge
hari hasanzwe harafashwe n'izindi ngingo zijanye n'umutekano mu gisagara cya Kirundo nko kubijanye n'amasaha abantu bogeza ko mu guterama iruhande y'izo ngingo Mustanteri akaba yarashikirije iyindi yaraye yongeweko
nagomba ndababwire n'izindi ngingo zafashwe umuntu wese wa mu gisagara cya Kirundo afisa matara ategereza gushira matara kirembo n'ukuvuga ku nzu imbere kugira ngo abajejwe umutekano hagize agaca mwakanakariya cyane wewe uri ngaho mu nzi wawe ubonesha imbere y'inzi wawe n'inyumi wawe urashobora gukura irido kwidirisha ukabona umugizi wa nabe ari kagana iwawe biramanitse guhera uno munsi twabahaye gushikana ku wa mbere
umukenyezi nawe ati nyabuna gushiraho amatara imbere y'amazu ntibihagije
cyeko ikintu cy'umutekano tubona naho mwavuze ngo ayo matara amatara ntashobora gukura ikintu mu bantu mwe murajejwe umutekano mwe muserukira igihugu naho muri ko muravuga ngo abantu bakure hari gihe nibigwanisha usanga bitunze abantu batabishitiye ububasha sinzi yuko mwotangura kujya murabiraba mukashaka kuraba ngene abantu bameze bayifitiye uburenganzira mukabirondeza mu banyagihugu ibigwanisha abafite ibigwanisho bakabitanga sinzi yuko icyo cyoshoboka hanyuma abo bajejwe umutekano nabo bobo bomenya ingene babigumana bonyene hama ingorane zashika mukamenya naho mubironderera tugira amahoro
Mustanteri wa komine Kirundo ati uruhara rw'abanyagihugu n'intangere mu gukura ibigwanisho mu banyagihugu babitunze batayifitiye uruhusha
biragaragara yuko hari abantu bagifise ibigwanisho batarabyakwa ari byo biba bishobora kuba biri kubirahunga abanyamahoro n'umuteka kugira ngo rero ibyo bintu bihere nituvibuzimu tujibuntu twebwe nyene twubahuke tuvugisha ukuri tudome kurutoke uwo wese mubona mwikeka mumaze kubona yoba agenda n'icyo kigwanisho atagifitiye uburenganzira
tubamenyeshe ko umusirikare yishwe agize umuntu wa kabiri agandaguwe hakoreshejwe ikigwanisho gikira umuriro mu gisagara cya Kirundo mu kiringo cy'ukwezi kumwe n'igice gusa mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
hagataho ibihe uburundi burimwo bifite ingaruka ku ruhongore kama no kuvuga pariki y'igihugu ya Ruvubu kandi byagabanije n'abamukera rugendo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel d'Antoine Nsabimana yasuye iyi uru ruhongore kama parike nasional ya Ruvubu
dushitse ku muremera wa Kigamba mu ntara ya Cankuzo ahari biro vy'abayobozi b'uruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu Evariste Buvyiruke icegera curongoye parike ya Ruvubu yatanguye dutembereza muri iryo shamba atwereka ubutunzi burimwo bwahora buhurumbirwa n'ingenzi zikunda kuratira ijisho
etya rero ni ndonyo urabona ko ari mu utari moto zirarenga 30 haya ntaho ziroye ubuye nyine cyatu zisanga aho ziragatse ije naye tubonye n'impongo irikira duga ngirya doza rimwe
impongo ikunda kwigendana
kenshi sizigendana ari zibiri mugaye impongo zamazigenda ari zibiri kana gapfiza nako gasuduhembe
uze ko zibana ikigabo n'ikigure iya iyo zivyaye
niyo zivyaye akamaze gukura nako kaja mu yindi kugira kandi ntuzi yindi famiye ni muryango ariko iko ko tutabibuze tuvise byinshi nabavye aho birisha ya nako ari amasaha atari meza yikuraba ibikoko tuba twazindutse imbago aho zirize ziraryamye kubera izuba
zisubira kuja hagaragara cyane
zimaze guhumba cyane nkuba imvura yogwa zose ziva hasi
bega mu twibutsa ibikoko mufise hano muri no park ya Ruvubu
duhereye kubirisha aribyo dufise cyane kubera ishyamba ry'urusakenkanya riba mu bikoko birisha hari imvubu ziba hariya mu ruvubo kabimbogo akabindonye zijyana beretse hajya akabimpongo akabinzobe akaba isasu tutabonye akaba mu rero ni inkwavu aho twanagiye mu birisha hari byo bindi byitwa ingurube n'ingiri nibikoko bijya byose nabyo ni twashobye kubibona mugabo biba mu bibira hari hasi hari amazi ikindi nuko hari ibikoko by'ibindi by'inyama ahantu bavuga ingwe tutashobye kubona kuko twagiye ziba hakaba imbwebwe hakaba ivyuya hakaba ibikara n'ibindi n'utundi dukoko twinshi tw'inyama kubiraba ubwoko bw'inguge tufise ubwoko bune inkoto aba inkima hakamwe ivyondi hakamwe n'inkende zya dusanzwe tu hari ubwoko bushika amajana na 12 bw'inyoni hakaba hari inyoni zisanzwe zibaha hakaba n'izindi rero ziza mu bihe bimwe biva iburaya biva mu zindi ntara za Afrika zigaca hano mugabo ubwo tumaze guharura tumaze kubaca n'ubwo kujana amajana na 12 mu ruzi ruvubu hajya harimo amafi ubwo ko 14
baba ingenzi ziracanza gutemberera ino parke
muri no mezi trafisi turabona yuko hari Bujumbura hari umutekano muke ibiko abaza gutembera nta bariho Bujumbura hari bivugwa ko atamutekano hari nituronka namba
bica bigira ingaruka mbi ku mwitunganywa y'ibikogwa hano
yego bibi amafaranga twahora twinjiza mu bisanzwe agaruka guteza imbere iyi parike ngabo nkubataza ni ingorane ku bintu bimwe byo gutunganya bya management by'iki ntibiba kuko ubutunzi atabuhari
menajiki
kenshi usanga ari ibintu by'amabarabara
amabarabara
utubarabara tw'imigenderanire aha mu ishyamba ugasanga tukadufasha ku bintu bya patrouille tukadufasha ku bintu bya tourisme nyene byo rero umba nk'ubu ntibishoboka gukata amafaranga yinjine
amafaranga asabwa ushaka kurata ijisho muri iyo parke ni 5,000 ku murundi n'ibihumbi 10 ku munyamahanga muri parke nationale ya Ruvubu Fide d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi Ugomba kubone gwaho canke waruzanye no kumufasha kumuzimana
nawe nzimana tari jewe yake
umusi
yano yatombe yuwanje yo nzomba nyingenda
mwaki mbega ndewe ariko hari umusi numwe ndaza ngo ngende ntaje ko baramutse
uza ko turamutse
none
ngo watanguye nga
n'ibyo sese ariko gandebere no banza guca imbere y'irembo bambona hanyuma nkagaruka kubaramutsa mu nyoni Mbega ndebere wowe ntuzoheba ngo uhinduke n'ubu naho ubona rutaha impfubyi n'umupfakazi n'ukuri
Mbega nyine zogenda ryane ibyari byo byose
zogenda
ukamenya rubinata abo bana
Mufaso aho rero ngo waratanguye bya bintu byo kudutyoza ubwiye twumva ingena gufata ndebe ahubwo ga ndebe sinzova nga ntabonye ko kijya kivi yaguze cyanditswe muri komine ngo abike impapuro zemezwe n'amategeko
ariko wamugaye kuri
ndiga
hajye wavuye hariya ho sije gutanga amategeko
oya nta mategeko ari karatanga ariko avugisha ukuri Wowe sa mafaranga ndiri. Mbega uyo mubana mwiza mufitaniye urazi kuzokwamaho. Canke muho muzokwamaho.
Yacho wa mugore kwa wivanga mu bitakuri.
Uvuze ngo ntimuraraga ndebe. Mbega we muri no rugo uhamurusha mwiki.
Ne. Ubebe namana kubyinga.
Icyubahiro bagihuti haye ndebere mwana wa mama.
Mumbarire we hongira ko mose rimwe. Yokumviriza.
Aho gandebere atari ivyugira nka nkana. Niwumva ko kwandikisha iryo tongo baguze bikenewe.
Nimba rero bikenewe.
Ehe.
Uragenda ubikunda ariko n'ikindi.
Regandebere aha mu gihugu hari habantu bimvuga kuri kandi babona ibintu iyo biva niyo biva.
Ugira ngo wase kumufasha gandebere. Abandi ntibazobimufashamwo.
Vete, so. Nusubira gufyura umunwa kandi naye nakubwiye ingene uzoje urabigenza.
No no we, ko tutiga mu ishuri imwe, wumva twokwamana gute.
Ugira umbwire rero ko wanyuzwe nabo mwigana
ko yasaba twigana kuko ntaco bandusha. Baje abahungu bo mu w'icenda niwo bantegereye nje kukuraba.
Bakugize iki ko mbona wigiriwe? Bakuriye ibintu.
Sino bisubiramo nchuti yanje ivyo bambiye. Mugabo nibijya bihungu menga ntibigira indero. Reka gutwengawe doyi.
Reka ntwenge n'ukuri. Nimba babajwe nabijya bavuga byovyo. Uracababaye n'ukuri. Uranakumbura ubereke ko atacyo bikubwiye. Ahandi ho bazokubarira nibiruta bijya.
Jewe nibasubira kujya barambira ibitera soni nk'ibiraho. Yo nzoca ndabarega babakora amanota.
Wa muko, usubize uri kwiye n'ukuri. Kuko boce baguhana hano kaburureka n'ureka.
Uti?
No bazi. Twese nibabitubye ariko tugapfa kwihorera.
Yo, wowe rero warabimenyere.
Eraga Yvette naho bo bikubwira ntacyo uri kurakura. Ntona kutanguye kugira amataye y'inkundo uko gusugora ujipo gwa gwa uniform asonesheje rurerure.
None kunyuzura abampori no jipo. Oh, ndacago. Kuko iyo ofise nzokuranye irutiye mu burebure.
Bashaka kujura bereke ivyo bijambe vyawe. Ehe, nukujurambara nyene uduhuzu tugezweho. Kandi kujya kwa mutahana na musaza wa Gidu bivemo.
Nidutahane? Bega sidze, yobwira mama ngo yansize he. Cyane nanje ndamutanze no vuga ngo ndamusize.
Uracara umwana kwe.
Yego ndacara umwana nta.
Kujura mwikura ko buhoro buhoro.
Uti
uze muri grupe y'abandi bakobwa tugucira umugani.
Umugani? Yegwe munchira. Atari babanciriye mu ishuri.
Umvuga mbere ndakubarire. Uzorondera amafaranga.
Uti jewe ndondera amafaranga. Ndori.
Banzurindire ndakubarire. Erega senda kwa kajewe. Na amafaranga uzozana uzananye n'izo ni forme zawe. Ndaje kukwereka aho tuzikira.
Ipo mama wanje. Mama yonyica.
Wishinganyo ko rero n'ukuri kose katakubanye. Erega Yvette ntitukiri muri vya bindi vya bamama bacu. Nukujana nibihe.
Shadori, yumvire n'ukuri. Nk'ubu mama bonye nacishije impuzi yanguriye. Yo kuyumvira iki?
Yvette.
Oya.
Ugira Imana ko wacu ni wanyu dukundane. Ahandi ho nokureka ukazubara
n'ukuri. Nukuri ndakubwire nanje. Naha gushavuza mama wanje kuko aratwigorera cyane. Fuko natwe tutamugora.
Voilà. Mukuvuga, mukuvuka zwakishamo gafaransa nkuko nyene kumunyeshuri wo muri segonde.
Kuko ntwenza reka share.
Uko nyene.
Kandi do je ndigiriye mfata video ku faransi.
Ego data wanje ubu turicaye turi babiri n'Imana ya gatatu. Subiramo umwe wamye ravuga twumva.
Nishobora kwemera ko ari uwundi mugabo aza kwinjira mu rugo rwa mwene wawe.
Umugabo. Erega bwa mundi narize ntazi wapfuye. Urya ruminata ngo agomba kwinjiza uwundi mugabo.
Nuko urumve ziza cyarakubesha byose. Ukaja nako nakazi kawe. Jewe ndabona ko ari uwo mugabo atera sotera.
None ga mwana wa mama. Kutari mwagirije harya twari kumwe kugira ngo ikinyoma gikubitigwa hashashe.
Umunsi uri itsinda. Nzomumara amazi ubona.
None kuwa nka kubicawa nangu itongo ryandikwe nuko wabonye rero agira ryandikishe kundi mugabo
bagarikisha kundi mugabo nyore mwandikisha ko
ke none umva ingorane iri he ko umva giyandikisha ko simbona icyo kubuza kubicabona
Ruminata wewe nuko mutabana burya ragoye
ragoye muri
afisa amanya matasa
ndebe aho tuhumvikanira burya urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Burya rero atihagaze ko n'imihimbiri yojera mwigenza
ko. Ndashobora ko duhuza. Nanaho mvuga ko ntirugira umugabo. Jewe si hondi.
Ndebe. Burenda byumvise. Wowe rero icyo mupfa. Uti nuko akugaya gusa nta kindi.
Ibyo ni cyane gito. Nta kindi yewe. Urugo rwa mwene wacu ndarugunga.
Naho kwikomine woca wemera ukaja ko bicabona itongo yaguze rikandiko
yego mugabo naho nyene no kuraba ewo yandikwa ko kuko nta mugore ukandika ku itongo
cy'umuntu mbega ubu naho rirahindutse ribaye cy'umujyango kandi ari ryo yiguriye
ukabura gutwega bose rero ryaguze ku mafaranga y'umujyango
ewe man
naho nyene cyinshi itongo cy'umujyango
ndebe ukuri rero urumuti wa amenyo nivyo wambariye ko agomba kwinjiza uwundi mugabo ndabona neza ko ari kumubeshe
daruza nkubana yuvuga byinshi
duze
turaza ko watugwawe
nabindi
ivyo ngaracho biraba
urahumbaja ndakubwire urahumba nta mfuvye za musaza nje uzondyana ningaha tuzokerega gushikana hehe erega ndebere warabuze hero gimiti
bebo musaza uvuga jewe dupfane
Mugabo bikosore vraiment kugira ngo dutere imbere.
Ega vya Kristo. Je gutere imbere nabona ko muratere imbere. Nuko nyene. Nuko uri komeze. Ico ngomenya cucu. Nuko ibidukora muri uyu mugi wacu hutse. Atari cyo kimwe n'ivyigwa byo mwishuri. Haza mu abishaka. Bifate ko kugomba. Ntangi imbijamo.
D'accord, haza mu ushaka mugabo. Twofuma tubabakebeza ko haza mu ingwiza murongo.
Oya washaka. Ko tubona abanyeshuri bamwe bamwe bagomba kuvyidohoramo turashobora kubaramplasa n'abandi bajene batiga babikunda
ego nivyo jishimbe n'ishiza vraiment ndagishikije na kwijana nimwabona ababishaka barabwira abazi ego vraiment
mugabo gamese muri groupe y'abakobwa mbona ko bitokunda neza nko mu ngoma
byo tugakunda ni higa Francine
France
sa
haja bakoga ninde ko ariko byogenda neza Hajya bajye no bafisi mbyino nyinshi
bakunda
kuvyina hajya mu mvanzo. Ya bajye narabonye nibishirira.
Yego.
Ndavyumva kuvyina ni sawa. Jewe navuga mu gutamba. Hari hamwe pa mwamwe kutize ngira ngo byo mugore.
France.
Sa?
Oya ni wihenda no kuri. Bijye hisa wiwitse. Burya abakoga biwacu. Bari yumva mwakaranga.
Yego.
Jeje cyane ntinga gusa. Nuko kumbure batoje bararonka umwanya wo kuza mu mvanzo.
Ko tudiga mu premeding rawo ronka nuko tutoje turateba gusa kugira ngo washobe gukora udukorwa two muhira
ah okay bon aho rero ka duta ko mura namasaha yitere mu gice no wabwira cyo nuko nezewe nibyo nabonye no musi nuko muratera imbere bandana
umvero meze twumvikane ko bona ko tumaze gutera imbere nutonderaho tuzatura zivugize imbere y'abantu batororera Ego.
Ego. Kandi turabe ko twoshira ubwo. Batunegura bakatunegura batwankuhaja naho ne bo bagize ne.
Ego vraiment. Naje mbona no tumira nk'abantu bake turanga. Mura nkatumira nk'abakozi bo mwikomine nabajye ko kwishura. Bakaza kubarabira ingene bimeze. Nivyo birakenewe.
Mugabo meshe. Kijya kibazo cha uniforme ukibandanye. Kuko gutamba tutambaye disa n'ibitoka neza.
Nivyo mukwe kubemba. Nivyo vraiment. Nivyo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu turabashimiye ko mwakomeje kudukurikira mukomeze kandi mu munogerwe na radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika umugoroba mwiza mwese